Muri benshi muri kumwe na radio isanganiro turabishima kaze mu makuru tubategurira yagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abaguzi ngo baragabanutse mu isoko ya Bujumbura City Market bita kwa Sioni ibujumbura abayirema bibaza ko vyoba biriko biratumwa n'intambara ziriko zibera mu buseruko bwa Republika iharanira demokrasi ya Kongo bakipfuza ko zohagarara umugambwe wa PDR urashima ingingo y'umukuru w'igihugu ko leta igiye gushira uburyo mwiyubakwa gisoko nkuru ya Bujumbura Gabriel Banza Witonde awuramutswa asaba ariko ko hoshingwa umugwi wotomora neza ikibanza kizohabwa abari bamaze gutanga imitahe ishirahamwe Ubaka Nation rimaze gukoresha bagiye gukora ivyigwa byo kwerekana ahimbibe z'ikibuga c'indege mpuzamakungu c'ibugenda n'igitega zizoca vuba n'abahinga b'abarundi n'abanyamahanga ni ivyashikirijwe n'urongo y'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'ibujumbura kuri uyu wa gatatu asigurira abanyabugendana ibijanye n'uwo mugambi muca mubikurikira mwido nido ryano makuru mukanya Alphonse Kubyimana mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Ndwayo
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Inyubako twanzika makuru yacu umugambi ya PDA yahorashima ingingo iherutse gufatwa n'umukuru w'igihugu ko leta igiye gushira uburyo mwiyubakwa gisoko nkuru ya Bujumbura inyuma yo kubona ko ishirahamwe Ubaka Nation atavyo ryoshobora yonyene Gabriel Banza Witonde arongo uwo mugambye asabiri koko hoshigwaho hoshingwa nako umugwi wotomora neza ikibanza kizohabwa abari bamaze gutanga imitahe ishirahamwe Ubaka Nation rimaze gukoresha
bamero ko yesoko ya Bujumbura abantu bamenya ko yatangiye kubaka mu 1992 hama yinjye kwa mu 1994 ku minsi ntajyamira sipe mukuru gihugu ari bayoguruye ubwo yibaza imyaka ibiri no munsi rero kubona yarahiye ku 2013 imyaka irenga 12 kabihe zitarasanurwa ni ibintu babaje bose tabwo rero bwa mbere turashima ko nyine icubahiro yavuze ko leta iyo kuyubakana n'ajya societe ubakanishe ito rero twe twarashimye cyane kuko twe mugambo ya PD turabazwa n'amatangazo yamwe asoba kwiya kibanda ku 2013 Mwanzo kwa nisoko ya kutibu hajiri, chai kibanda chifata kibanza, bari batanda meza tanda tu, wanukawa hapuye, kandiki ya kibanza, ya chokino nila kimitsi, awantu matuji kene kujikoresha. Na hati kwa mga mga kede, kibuza yuko, mga mbereho, leite ushira mingupu. Gashira mu ngufu karondera badanda zabaho bayitandarizamo nabandi bene igihugu twese tubagira cyo duterereye kugira ngo twaje kubakanya imvo ya mbere abantu bakorere munsi hama tuba kubwa kabiri abantu ngo maduga bubaka abantu baduga bubaka kugira ngo yuzure ariko kandi ikindi dusaba murazi ko naho ibihagaritse ka bakoreti giye kubijamo yashira mu bakanda nation yaryamaze kugira amafaranga bene igihugu ivuga kare mitaye mbere yarageze kuroga ko yari sukuye ku miyardi 2 aho twese tutabyemeranije kuko ne bituma ko abantu ngo barusange twari kugenda kuka kugura miyardi 2 n'amafaranga menshi ntashe dusaba yuko rero boca bahamo kurikirana inyungu za bene gihugu batandaje amafaranga yabo kugira ngo ntahereyo kandi bamenye n'ingenzi biriko biragira gute biriko birakurikirana ariko twe mu rusange twifuza ko leta hamwe yo rishaka bishiramo ingufu nirondere abagudatunga irondere abadana dora vyo amafaranga amanya gihugu natwe twese kujya twubatse ijya stade tugaterera biterere ijya soko yubakwe n'igihugu hamwe kirondere ishira hamwe rijera ishira hamwe rikurikirana ibiberayo ariko gyubatswe n'iki n'igihugu aza baragateka ku gihugu kandi barubwirenganya ko ni kugihugu cyacu
Gabriel Banza Witonda rongo y'umugambwe APDR umugwi w'abahinga bagizwe n'abarundi hamwe n'abanyamahanga ngo ugiye gushika ibugendana mu ntara ya Gitega mu minsi ya vuba ngo gukora ivyigwa vyo kwerekana ahimbibe z'ikibuga c'indege mpuzamakungu zizoca bishikirizwa n'urongoye ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'ibujumbura hamwe n'ubujejwe gisata c'uruja n'uruza rw'indege zo mu kirere n'ibibuga by'indege mu Burundi mu gihe kuri uyu wa gatatu izo ndongozi ziri kumwe n'abaserukiye buramatari w'intara ya Gitega bariko basigurira abanyabugendana ibijanye n'uwo mugambi ushimisha abanyabugendana Gerard Nibigira
Nuko bishikirizwa na Lieutenant Colonel Jereve Harerimana arongo ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchioro Ndadaye c'Bujumbura, umugambi wo kubaka ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Bugendana uza waratanguye kuko ngo kuri wa gatatu abanyagihugu ubibugendana na cane cane abo ku mitumba ya Cishwa, Bukoro, Mugitega, Kibungo, Ubitare n'ahandi bagirishijwe inama yo kubasigurira ibijanye n'uwo mugambi mu minsi ya vuba, naho ngo imigwi y'abahinga b'abarundi na mvamakungu bazoja ibugendana gukora ivyigwa kubijanye n'ingene ico kibuga kizoba kingana bongere bashinge imambo z'imbibe zaco. Mu nyuma yaho ngo hazoca hakurikira igikogwa cyo kwandika abanyagihugu amatongo yabo azojanwa n'ico kibuga ndetse n'amatongo ya leta, kugira ngo bamwe mu banyagihugu bahabwe imizibukiro abandi nabo bazohabwe amatongo asubirizwa ayo ikibuga c'indege kizoba catwaye. Umuyobozi ajejwe urujanuruza rw'indege zo mu kirere n'ibibuga vy'indege mu Burundi Pacifique Musongera nawe avuga ko ico kibuga c'indege mpuzamakungu c'Bugendana kizogira uburebure bw'ibirometero 4 n'ubwaguke bwa metero 60. Abanyagihugu muri komine Bugendana no micungara yaho bakaba bashimishwa n'umuzo w'ico kibuga c'indege bari bamaze igihe kirekire barindiranye igishika. Ibugendana mu ntara ya Gitega, Gerard Nibigira ku bwa radio Isanganiro.
Mudutunge rero kwijwi rya Gerard Nibigira ritari ritosoye neza mukanya amakuru arabandanya. Isanganiro. Kutamenya ko hari amategeko hana mabi akoregwa abakenyezi biciye ku buhinga bwa none, kutamenya ubuhinga bwo kwikingira bene ayo mabi ni zimwe ni bimwe mu bituma ayo mabi arwira. Vyavuzwe n'umuhinga mu vyo gukinga amabi akoregwa ku mbuga ngurukana bumenyi muri iyi minsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Uno mwaka hakaba hafatiwe kuyakoregwa ku buhinga bwa none. Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye abona ko hakwiye inyigisho ku bijanye n'ubuhinga bwo kwikingira ayo mabi, n'abavyeyi imbere bakamenya ko badakwiye kureresha abana babo udukoresho two guhanahana makuru kugira ntagume yiyongera.
Abantu ntibazi ko ari itegeko ribihana, baragenda bakifata amasanamu bakayatanga bakayashyira ku mbuga batazi neza yuko hari amategeko abihana. Ha rero hari intambamyi ikomeye abo ayo masanamu yabo agiye ahabona, baba bihenze bo nyene akabajyana ahabona cyangwa abo yayarungikiye bagashyira ahabona bapfuye ibintu bajya bayakwiragije bahanwa igihano gitoyi ugereranije yayifata. Intambamyi igira kabiri ijyanye nyene n'ubumenyi. Nogaruka ku yindi ngingo ya 35 ivuga bajya abantu bihindura agafata foto y'umuntu agaca yandikaho ko ari we kandi atari we agashitangura kuyiba abantu. Hariho kandi ubuhinga usanga abantu benshi batazi kwikingira. Ko mu kwikingira hariho n'ibintu ukora kuri telefone yawe nyene cyangwa kuri iyo nyabwonko yawe mu gushirayo ya majambo ubuzi wewe wenyene. Hariho rero n'ikibazo cy'ivyemezo n'abashobora kwitwara bigeze mu butungane ku nzego zisohoza ivyemezo biragorana. Ibintu byose bikoreshwa na buno buhinga ahanini burya birasigaye ivyemezo, mugabo kugira ngo ubitore birasaba ubumenyi inkuru nyinshi izibacisha kuri buno buhinga zitarizo bakabeshura umuntu atarivyo kugira ngo bimenye hari byo bita fact check. Ivyo byose rero mu gihe abajejwe amatohoza bataba ubuhinga barabwize birabiheza bitabagora kuronka ivyemezo. Abantu barakwiye kwigishwa ibijanye n'ubu buhinga bushasha kuko bwaramaze kutwinjira n'adutegereza kubana na kandi burafise akamaro kanini cyane, mugabo tubukoresheje na tutigishijwe neza ngo dushobore kumenya kumwe tubukoresha buca butujana muri aya mabi atandukanye. Hanyuma n'indero duha abana, uno munsi umwana usanga mu kumuhoza bamuhereza telefone ngo afungure ari uko ariko araraba telefone. Birasaba rero ko nyina wabo amenya ibyo abika muri iyo telefone. Biranasaba rero yuko abazi ubuhinga bwo gushobora kugara telefone yiwe aho hose hashobora kujyana abana mu bintu bitajyanye n'akaranga n'amategeko. Hariho rero no kwigisha abantu ku bijyanye no kwikingira bakoresheje bino vyuma nyene cyber security. Hanyuma hakaba rero kwikingira
igenekerezo rya 10 Kigarama rero rikaba rihurirana no munsi w'itangazo mpuzamakungu ry'agati ya kazi na muntu ryashinzwe mu 1948 Nino kuri yotariki nyene rero harangira iminsi 16 yahariwe kugwanya amabafatiye kugitsina. Bamwe mu banyagihugu bakorera mu isoko Bujumbura City Market hazwi cyane ku izina ryo kwa Sioni bavuga ku murindi w'abaguzi wagabanutse haraheze indwi. Basigura ko byoba biva ku ntambara ziriko zibera mu buseruko bwa Kongo ari naho harabaguzi benshi baremi iyo soko. Abaganiriye n'isanganiro bipfuza ko izo ntambara zohagarara. Aba ni bamwe muri bo.
Muri no misi si byiza cyane ubwabo icyo dushima nuko uko Imana yagiye dushaka tugenda turabaho buhoro buhoro turumva iyo hagujya igihugu cy'ababanyi ko kitamerewe neza kuko inzu y'umubanyi yifashwe ni yawe bishikiriwe rero twe dufite ubuzima butameze neza mbwabo gusa turanga amahirwe kujya ariko sikirenga kubera n'abantu bahora baza kudushorera aba bavuye hakujya mu gihugu kibanyi ariko baraboneka ariko satuvundikanye buhoro buhoro
imirimo kweru wapfinyane ibintu anako nabakiriya turo ba usanga kanza nanga ni moto kare ni cyane ubuna ni moto kare zinjira umpanye ni bintu ne hatare nkumva mu gakunza nyine turabura abakiriya tukabura amahera ni ngorane umva batugira ngo nikubera nyine ibiri ko birabanka mu mahanga ngo muri Kongo muri Tanzania bangana iki nyine ngo amadorari ya horose byose ngo nico bifa
nko muri no minsi mikuru byarabishika tukaba tuko twaronka amafaranga yo gufungura nayo kugabura imiryango natwe tukambika n'imiryango yacu bakaneze ago tubabona ubu ziza cyane
bino sirabona yuko hari ibintu mu yimise byagize byahindaguritse kuko nyimba rujanuruza kw'abantu ntabwo ari cyo kimwe no mu mise heze muri make kabisa natwe gato bacuko tudandazirona turabona yuko uko byaremeza mu yo mise heze ubu siko bimeze kandi umva nko twako twaronga nagatike bamwe baduga ubwo urabona uko twari ko twitegura kugira kongera gatike bamwe bamwe bavaruguru asiko twiko twakaronga se bayiva nyene nko iyo ntambara yo hakujya mu nzi muri Kongo
kuga muri no mise ibikorwa ntibiko biragenda neza bivanye nuko ku mipaka bitameze neza ubundi abakongomani niba ariko barinjira neza aloke isoko ubundi abantu batuma muvuma iba kwiye ari abakongomani baza kuyisumiramwo cyangwa sinzi ngira bazanye nabo ibyashara byabo usanga nyene ubu ibintu biteko birasohoka neza.
Abo ni bamwe mu barema isoko Bujumbura City Market bita kwa Sioni. Umugambi Proder ufashwe mu mugongo nihega mpuza makungu cy'uburimyi FIDA siwo ushira mu ngiro imigambi y'urwaruka ruriko rurakurikirana inyigisho muri uwo mugambi mu ruganda rw'ico kigo kuri uyu wa kabiri kurwaruka rwo mu mici itandukanye Makamba mu ntara ya Burunga. Leonidas Buyondi ajejwe igisata c'amashirahamwe n'amakoperative y'ugwaruka muri uwo mugambi ahamagarira abibaza ko bagiye kuronswa amafaranga n'uwo mugambi gushira mu ngiro inyigisho ziriko ziratangwa kugira babone gushikirwa. Faustine Ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe vyitunganywa ry'akazi asigura ko biciye mu nyigisho abitunganiriza imigambi bazokwerekwa imyuga yotuma biteza imbere. Elise Kwizera.
Mugihe hari bamwe mu gwaruka begwa n'umugambi Proder bibaza ko uwo mugambi uzobaronsa amafaranga wongere ushire mu ngiro imigambi yabo nkuko bishikirizwa na Buyondi Leonidas ajeje igisata cyo guteza imbere amashyirahamwe n'amakoperative muri uwo mugambi mu karere k'Ubumanuko gashyira ubuseruko uwajeje ico gisata ahamagarira abariko barafasha n'uwo mugambi kwerekana uruhara rwabo kuko Proder atari wo uzobarangurira imigambi yabo.
Hariho abo twagiye tubona yuko mengo biteje ko aho gukora umugambi bo nyene umengo bazokoregwa na Proder umengo bazobazanira amahera baheze barimira aho bashaka babagurira ibitungo ariko cyane cyane intumbero y'umugambi ni ukugira ngo abo bantu nyene bo nyene abari bo bitunganiza umugambi bahanyuma umugambi Proder ushigikiye. Ikindi turabamenyesha yuko kubera abari ko barashiraho umugambi n'abazofashwa barashiraho uruhara rwabo byo twita contrepartie.
Muri urwo ruganda umuyobozi mukuru w'ico kigo Faustine Ndayishimiye amenyesha ko abegwa n'umugambi Proder na cyane cyane urwaruka rudafise akazi bazokwerekwa imyuga yotuma biteza imbere. Mubegwa n'uwo mugambi hakaba harimwo abagendana ubumuga, abasangwa butaka, abahungutse, abigeme bavyari iwabo n'abandi. Muri komini Makamba mu ntara ya Burunga amashyirahamwe n'amakoperative 95 yarasanzwe ari ku kivi hamwe n'abandi amajana 597 bazorobanurwa mu bagera ku 3594 bariko barakurikirana inyigisho n'abagera ku 100 ba mikromake akaba ari bo barabwa n'uwo mugambi kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2025 gushika mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2029 imakamba mu ntara ya Burunga Elize Kwizera Radio Isanganiro
Elize Kwizera rakenuye hari umugabo ku musozi musema komine matonga intara ya Butanyerera hari mu minwe y'igipolisi kuva mu ijoro ryo kuwa mungu heze mu gipolisi bavuga ko ari mu mvo z'amatohoza kuko yikekwa ko kugandagura umukenyezi w'imyaka 67 bari bafitaniye amatati y'amatongo Sofia bivugire umurongozi w'umutumba musema asaba abarongoye kwama bitura intwaro n'ubutungane mu bihe by'amatati
Vugunde meshi
kwinjirira umuntu mu buzima ni gihe ibijanye n'ubuzima bwiwe urugo gwiwe canke ivyaganira n'abandi bivugiwe ku mugaragaro ngo binyuranye n'ingingo ya 28 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi bishikirizwa na Alain Désiré Bukeye neza umumenyesha makuru yanonosoye ibijanye n'agati y'akazi na muntu ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Rongero komine Rutana turi mu Burunga bavuga ko bahora bumva abantu babinjirira mu buzima ku mvu zitandukanye nko gushaka kubaca intege berekana ko ivyo bariko barakora ataho bizoshika ati rero bivanye nabiyumva muri uwo mugambi w'abacafujwe nako muri uwo mugwi w'abacafujwe bashobora kuvyakira gutandukanye ku buryo bishobora no gushika bagafatana mu mashati yatabamiye kare imvugire mesha na ahonera muco
Mugya utunga umugore tumara kujya niko nameze gwa utunga umugore
no vuka kari nkinzigo kubera amaze kwinjira mu
kuvugira ku mugaragaro ca nkandi hose hahurira abantu benshi biraba ubuzima bw'umuntu bijo nyimuko yaremwe abayiho canke ibyo ayagana abandi no kumwinjirira mu buzima ibyo navyo ngo bikaba binyuranye n'ingingo ya 28 yibwirizwa nshingiro y'u Burundi yo mwaka wa 2018 ni mu gihe ku mutumba Rongero muri komine Rutana mu ntara ya Burunga hari abanyagihugu bidoga ko imvugo nk'izo zikunzwe kuvugwa kandi zigasubiza inyuma ikibano ciza
nkaje sanswe mpanze bashaka kuvuga ati wewe rabanaka yambara neza ajya neza mugabo ari mu nzu y'inkotano kubera iki ivyo atobikora ari mu nzu yiwiwe cyurumva ko abanyungiriye mu buzima
bya naka naha kunzwe n'abantu canka gukora birya yadandaje utumugore ntacyo yimariye mugabo mu mvuzo kumucafuza ataho bifatiye
abo batabura ko izo mvugo zikoreshwa ku mvuzo zitandukanye nk'ishari canke gushaka guca intege umuntu canke umugwi kanaka ku migambi babasanzwe bari kwararangura
abashaka kugukura kwa gashambara mu bagenzi no mu kibano
intumbero afise ari kugomba kukengera kugusuzugwa no gucinega ngo rakobote kugirwa umugambo ingaruka ibi yo kuza kugomba kuja kuyihora kuko jewe nko ndinashye kwihangana mugabo umugenzi arashaka kutihangana arashaka kutihangana ugasanga twebwe twobrijanya kuja kubagwanya
Njijimana Risha harongo y'umutumba avuga ko ushimiza mvugo zihari hari n'abatata ico rero umuntu waro bakora iyo bayiminikare ngo barahanura ibarengiye bakabishira mu munwe inyamira mabi
baba bashaviraniye nyene hariho ni beshi ashobora kumukwega nko ngamura n'ahaduhagaze abantu basomya mu kweze yakaca kugisimasimo rashobora gusanga yamyotse mbere yuko tubumviriza twabanza kumubwira ati amahera yivuje ko bazuya munsi ubize kurabahanura turengeye naho tukabishikiriza inyamira mabi
Alain Désiré Bukeyeneza yanonosoye iby'agati y'akazi na muntu adashimangira ku ngingo ya 28 y'ibwirizwa nshingiro rivuga ko umuntu wese afise agateka ko kubahirizwa mu bwigenge bw'ubuzima bwiwe ariko kandi uyu nawe akubahiriza imico n'akaranga by'igihugu arasigura ingene imvugo nk'izo zishobora kubyura icuka kibi hagati y'imigwi itandukanye
uno munsi ushoboye kuvuga ikintu kibi ku muntu ashobora guca atahugwa nk'uwo ni mu mugwi kanaka bisha biheza bigasigura yuko abo bantu bameze nk'uwo hari ivyo badashoboye no kuvuga rero wamaze kubashira abantu mu mikwi wa mugwi nawo uheza ugaca wiyumva yuko wakumiriwe gishobora kuba uca cumva yuko harashobora kuba intureka erega abantu benshi iyo bariko bararenganywa canke bageramiwe abantu baheza bakifata gutandukanya hari uheza akagwana hari uheza akavuga ati jewe ntaco ndabiretse uko ubundi akavuga ati jewe by'amategeko ndekurira ndabikora.
Yongera ko kwinjira mu buzima bw'umuntu hambavu yuko bikingiwe n'amabwirizwa y'igihugu biranahanwa n'igitabo mpanavyaha.
Bamenyekanye urumva abashobora kwinjira mu buzima bw'abantu biratomoye neza barashengetswa imbere y'ubutungane. Wa mbere ashobora kubashengeza aratomoye n'ubutungane bwo nyene ubwaho. Kindi naco n'uwo muntu ashobora kuba yarenganije aho nyene ashobora kwitura ubutungane ivyo birabaho.
Aho gateka umuntu wese afise ko kubahirizwa mu bwigenge bw'ubuzima bwiwe karategekanijwe kandi n'amasezerano mpuzamakungu ajanye na gateka akazi na muntu cyane cyane nk'ayaraba ubwigenge bw'abantu bujanye na politiki n'umwidegembyo w'abantu muri rusange.
Onera mucho urakenuye aniho duce dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze kuyakurikira mugwe mukurikira ibiganiro vya radio Isanganiro.